Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2019 kuri mikro muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo nije nteramije ibiganiro byo muri iki gitondo. Ku mupaka wa Gisoro uhuza u Rwanda na Uganda nta ruja n'uruza.
Turasaba abakuru bacu ngo bashyikirane vuba batuzuza n'umutekano abiza abaturage bacu barahahirana. Ubwo butumvikana burimo kuducamo hatwa abavandimwe kandi bikadutera umutekano muke.
Uwo ni Abel Bizimana, umuyobozi w'intara ya Gisoro mu gihugu cya Uganda, avuga ku ruja n'uruza hagati y'Abanyarwanda n'Abaganda rwahagaze ku mupaka wa Gisoro. Turavuga no ku rubanza rw'Abayisilamu bikeye ku iterabwoba mu Rwanda ku mugambi wo kugwiza ibitungwa bya kijambere mu Burundi hakoreshejwe kwimisha inshinge kugira haboneke ibitungwa vyotanga umwimbu ushimishije, hamwe no kwihiganwa mpuzamakungu yo gusiganwa n'amakinga Tour du Rwanda ribandanya mu Rwanda. Yamara imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza makuru yaduteguriye. Aloyce,
urakoze Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Perezida w'igihugu cya Senegal Macky Sall yaratsindiye ikiringo kigira kabiri atancuro ya kabiri y'amatora ibanje kuba. Ibyo byatangajwe n'abategetsi bajejwe amatora ejo ku munsi wa kane. Ibyuka abakandida bakomeye batavuga rumwe na leta bazokwemera ivyavuye muri ayo matora byatangajwe canke bazovyitwarira muri sentare ntibiratomoka. Mu ntango z'indwi abo bakandida niho biyamiriza ibiharo vya mbere vyavuye muri aya matora yabaye ku munsi w'Imana. Vyahaye Perezida Macky Sall amajwi 58.27%. Abarorerezi bavuga ko ata bibazo biboneka vyibonekeje muri aya matora. Bombe zibiri z'abiyahuzi zaraturikiye i Mogadishu ejo ku munsi wa kane ku mugoroba zica abantu bashika 15. Ivyo vyashikirijwe n'abategetsi muri Somalia bavyiganiye Ijwi rya Amerika. Bombe ya mbere yaturikijwe isaha zibiri z'ijoro mu masaha ya Somalia igihe imodokari yarimwo ibisasu iturikiye ku ibarabara ricamwo abantu benshi ryitwa Maka al-Mukarama. Ababibonye bakavuga ko abantu barenga 10 baciye basandaba. Haheze isaha imwe iyindi bombe yaciturika hanze y'ihoteli i Mogadisho nyene nta bitigiri by'abafuye muri ya kabiri vyatanzwe. Umuhari w'iterabwa wa Al-Shabaab wiyemereye ko ari bubazwa ico gitero. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu avuga ko agiye kubandanya arongoye igihugu iyindi myaka itari mike naho yagirizwa ivyaha vyo kurya ruswa. Yunganiye mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa hafi cyane kandi amushigikiye Donald Trump. Netanyahu yavuze ko ivyo yagirizwa ari nko guhiga umurozi biciye muri politike. Inyuma y'imyaka ibiri y'amatohoza yakozwe n'igipolisi, umushikirizamanza mukuru wa Israeli Avichai Mandelblit yatangaje ko agamije kwegeka kuri Netanyahu ibyaha byo kurya ruswa no kunyuruza. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli akekwa kuba yarakiriye ubushimwe bw'abatunzi bakomeye muri ico gihugu bufise agaciro kangana n'ibihumbi amajana vy'amadolari y'Abanyamerika, nawe akabemerera ko babandika ko amakuru abashimisha mu bimenyesha makuru na internet muri ico gihugu. Netanyahu abwirizwa guhabwa ikiringo cyo kwiregura imbere yuko urubanza rwa nyuma rushobora kuba inyuma y'amatora yo mu kwezi kwa kane itariki 9 z'uyu mwaka. Inama ya onijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarananiwe kumvikana ejo ku munsi wa kane ku nteguro yaba yateguye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke y'u Burusiya, zose zikaba zari zigamije kurondera umuti wo kura Venezuela mu ruhagarara kirimwo. Ibihugu 15 bigize ku kanama byatoye integuro zibiri zitandukanye. Integuro ya mbere ya Amerika yari ishigikiwe na benshi mu bihugu bisasa muri ako kanama, ariko izibirwa n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa mu gihe integuro y'Uburusiya yemejwe n'ibihugu bine. Urwandiko rwa Leta Zunze za Amerika rushimikiye ko ivyukubaho kw'abanyagihugu muri Venezuela byayangaye kandi rugasaba kw'imfashanyo zazibiwe zemererwa kwinjira muri Venezuela. Uburusiya busaba ko hatorwa inyishu z'ibibazo muri Venezuela biciye mu mahoro, ariko bwongera ko Maduro akwiriye kureka imfashanyo zikinjira. Uburusiya kandi bwerekanye amakenga ku gikenye kigomba gukoreshwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Venezuela. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu biciuditse ntibariko baratsinda mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba mu karere ka Sahel muri Afrika. Ibyo byashikirijwe ejo kuwa kane na Majoro Generale Marcus Hicks arongoye abasirikare badasanzwe bari ku mugabane wa Afrika ba Amerika. Igihugu cya Burkina Faso nicyo kiriho kiraberamwo imyimenyerezo ya gisirikare muri uyu mwaka, kiriko kirarwanya imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri Al-Qaeda na cane cane mu mezi aheze. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryashikirije mu ndwi iheze ko abantu barenga ibihumbi ijana muri Burkina Faso bateshejwe ingo zabo bivanye n'intambara, mu gihe umushikiranganji w'indero w'ico gihugu ca Burkina Faso we yavuze ko abana barenga ibihumbi ijana na 50 batariko baraja kw'ishuri kubw'iyo terabwoba rikogwa n'iyo mihari yitwaje ibirwanisho.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, inama nshinga mateka ya Uganda ejo kuwa kane yize ku kibazo cy'amatati hagati y'igihugu cya Uganda n'igihugu kibanye cy'u Rwanda, cyane cyane ku kibazo cy'uko Rwanda gugaye mupaka wago kikabuza abinjira baturutse muri Uganda mbere n'abanyarwanda baja muri Uganda. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi ari Kampala.
Minisitiri w'intebe wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda uno munsi yabwiye Inteko Ishinga Amategeko yuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irimo gusuzuma ikibazo cy'igihugu cy'u Rwanda gufunga uruhande rwacyo rw'umupaka gihanye na Uganda. Ibi byakurikije ijambo ry'umushinga amateka uhagarariye akarere k'Uburasirazuba bw'intara ya Gisoro ihanye urubibi n'u Rwanda bwana Samu Bitangaro wabwiye Inteko Ishinga Amategeko yuko umupaka wa Cyanika muri iyo ntara ari nta munyayuganda cyangwa ibicuruzwa biturutse Uganda byemererwa kwinjira mu Rwanda kuri ubu kubera abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda batabemerera. Navuganye n'umuyobozi w'intara ya Gisoro bwana Abel Bizimana wageze kuri umupaka wa Cyanika uno munsi kureba uko byari byifashe.
Ikibazo ntabwo ari uko ucuruzwa byanze kwinjira umupaka kuko buri mugabo afata urugo rwe kuko n'abantu babo ntabwo bemerewe ku wabo bakaza ino. Ni ukuvuga ngo ntaba ariho intano polisi yo kuvuga ngo wenda hari ukuntu bashaka kugira ukuntu bamenya nk'abanyamuryango babo, icyo ntabwo ari ikibazo. Ariko ubudasobanura bateye umwuka mubi, ariko nabaje bagatabuza ku rwego rw'igihugu barambwira ngo ikibazo barimo kugikemura. Turasaba abakuru bacu ngo bashyikirane vuba batuzane umutekano, abize abaturage bacu barahahirana. Ubwo butumvikana burimo kuducamo hatwa bavandimwe kandi bikadutera umutekano muke n'ubucuruzi bagahagarara.
Uvuye ku mupaka niyo wahoze kureba uko bimeze, watubwira icyo wasanze n'uko hari hameze.
Umupaka uyu munsi kuwa kane no ku wa mbere abari agatare hano Gisoro abantu bari benshi bavuye hakurya barabajije abantu mbese byagenze bite ko ndibona hano hameze nko mu butayu. Abantu basanzwe bahoraga bari benshi ari nk'agatare, abantu benshi bambuka basohoka nta n'umuntu n'umwe. So ni ukuvuga ngo abo hakurya ntabwo baje kandi n'abacu nta mpamvu babonye kubajya hakurya, isoko umupaka harumye kabisa.
Iki cyemezo cyo kutinjira no gusohoka cyakozwe ku ruhande rumwe cyangwa ni impande zombi z'imipaka?
Impamo ruhande rwacu umupaka urakinguye, even authority yacu irahari, migration nayo irakinguye ku ruhande rwa kandi naho hakurya ntabwo umupaka ukinguye ntabwo bahanyura kuyoko kategorikare wabo nta bantu bavayo. So urabona kandi natwe abajyagayo bafite impamvu amabasi yavaga iyo ngiyo yabaga menshi none ubu yagabanyutse cyane bikabije.
Tuvuge se ko ibi biri gukoma gukorerwa ku Banyayuganda bonyine cyangwa n'abantu bose muri rusange bava mu mahanga atandukanye?
Ahubwo ndabona yuko ngira ngo banyiri igihugu cyabo barimo kugitunganya mu buryo bwabo kuko hari n'abantu batarimo kuzina iyo ngiyo. So ngira ngo ni intano polisi yabo kuko yuko bananiwe kuyisobanura, ariko kandi n'impamvu zo kutayisobanura wenda barazifite, ariko twe ku bwacu guhera muri uwo mwijima nk'abasigana nabo byateyemo akandakana. Abacuruzi bacu barababaye cyane, bagezeho baravuga ngo none dukora iki, mutwari ndabwirane mu murenge bamutse abone ku muti, kandi kuko nibwira ko bibuze gusobanuka vuba.
Mu bisanzwe tuzi ko abantu baho ku mupaka wa Cyanika n'ahandi yindi mipaka bahahirana, ndetse abanyarwanda benshi binjira muri Uganda guhaha, mu mashuri, mu mavuriro, mu guhinga.
Hari n'umurwayi wa ruhu mpa kuba yaje gisoro bamuzanye, nawe ntabwo yahaje bavuze ngo nagume abujyundire bamwivurire nyine mu rugo buryo so byateye akijende. Twakwivuye ngo tubone ubusobanuro bw'abantu batungane kuko ntabwo banejejwe n'ibirimo.
Igihugu cy'u Rwanda cyabanje kubuza ibicuruzwa biturutse muri Uganda nka sima n'ibindi bikorerwa mu nganda za hano mu minsi yashize. Hashize igihe kirekire hari umwuka mubi hagati y'ibihugu by'ibituranyi. Igihugu cy'u Rwanda kivuga ko Uganda yabiha urubuga abanzi bashaka guhungabanya umutekano w'icyo gihugu, ndetse kikanashinja Uganda gufunga no guhohotera abanyarwanda baza muri Uganda. Ariko Uganda nayo igashinja u Rwanda gufasha mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu, yongeraho ko abanyarwanda bafatwa ari abinjira mu gihugu baje gutatira u Rwanda. Nibutse ko Uganda iherutse kwirukana umukozi ukomeye mu kigo cy'itumanaho cya MTN w'umunyarwanda, ndetse n'abagenzi be barimo mu Faransa, umutaliyani hamwe n'umubirigi bashinjwa na Uganda gufatanya mu bikorwa byari bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu bakorera ikindi gihugu. Uganda kandi akaba ari imaze igihe kirekire isubiza inyuma abanyarwanda benshi bafatwa bakimara kwinjira mu gihugu ibashinja kwinjira bikiye mu nzira zitemewe n'amategeko. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo, Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda sentare nkuru iburanisha ibyaha ndengera mipaka yongeye kwigiza isomwa ry'urubanza rwagirizwamwo abayisilamu bagera kuri 40 ku byaha by'iterabwoba. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza, akaba dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Bwari ubugira kabiri umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga yigiza yisomwa ry'uru rubanza. Impamvu yatanze bwa mbere arusubika ni nazo umucamanza yongeye gusubiramo. Umucamanza yasobanuriye imbaga yari mu rukiko ko we n'inteko baburanisha uru rubanza batarangije kunoza dosiye yarwo kubera ubunini bwayo. Ubunini bwayo nabwo burashingira ku mubare utari muto w'abaregwa muri iyi dosiye imwe ku byaha by'iterabwoba. Yavuze ko nk'abantu bagerageje uko bashoboye kose barara n'amajoro ashoboka bandika mu buryo bunononsoye urubanza, ariko rwanga kurangira. Yavuze ko badashobora kwiha gutanga dosiye z'urubanza zitanononsoye kuko byazagira ingaruka ku baregwa bagaruka gukosoza amadosiye yabo. Umucamanza yavuze ko kugeza ubu iyo barebye dosiye yose basanga igizwe n'amapaji asaga 400. Yibukije ko kwitondera urubanza bakarunononsura biri mu nyungu ku mpande zombi ari abaregwa ndetse n'urukiko, kuko inteko iburanisha igomba gusuzuma ibyo buri umwe mu baregwa yavugiye mu nzego zitandukanye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ndetse no mu rukiko ku byaha ashinjwa ndetse n'ibyo buri umwe yagiye ashinja mugenzi we. Inteko iburanisha yiseguye kuko urubanza rutararangiye, maze yizeza ko ku munsi yimuriye nk'isomwa ry'urubanza buri wese azarara amenye icyemezo kizamufatirwa. Umucamanza yagize ati ntacyo tutakoze turi bakuri imanza tuzibamo, ariko uru rubanza rwatinze kurangira. Witegereje ku maso y'abaregwa ndetse na bamwe mu bavandimwe babo n'icyemezo kitigeze kibashimisha habe na gato. Baranzwe no kuzunguza imitwe abandi bimyuza mu majwi yo hasi ku rubanza rwatinze cyane. bamwe bumvikanye mu majwi yo hasi ko bitumvikana impamvu urubanza rwabo rutava mu nzira. Hagati mu kwezi kwa 12 umwaka ushize 2018 nibwo umucamanza yasubikaga ku nshuro ya mbere isonga ry'urubanza avuga ko kurunononsora byagoranye ahitamo gutanga igitariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri nabwo birangiye arusubitse. Nk'uko byagenze ubushize kuri inshuro nabwo kwinjira mu cyumba cy'urukiko ntibyari byoroshye kuko cyari cyakubise cyuzuye. Benshi mu bari mu rukiko barabavandimwe b'abarego bo mu idini ya Islam. Abaregwa nabo babarirwa muri 40 abashinzwe umutekano nabo batari bake haba mu cyumba cy'urukiko no hanze yacyo n'abandi. Bamwe bicaye hasi abandi bahagarara mu madirishya y'urukiko. Abaregwa babarirwa muri 40 barangajwe imbere na Bwana Fundi Salimu biganje mu rugiriko rw'abasilamu. Bose bataye muri yombi kuva mu ntangiriro za 2016 bashinjwa ibyaha by'iterabwoba, ubuheza nguni, ubugambanyi, gushishikariza abandi gukora iterabwoba no kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi. Ubushinjacyaha kandi bakurikiranyeho kuba mu mitwe y'iterabwoba ku isi nka Islamic State. Uru ni urubanza rwakunze kubera mu muhezo ukomeye ku mpamvu ubushinjacyaha bwasobanuraga ko zishingiye ku mutekano w'igihugu. Abaregwa barimo batatu bari mu cyiciro cy'abana kwikubitira boherejwe kuburanira ukwabo mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali kubera ko batagejeje imyaka y'ubukure. Ubushinjacyaha bubwira urukiko ko bwageze ku bimenyetso bikomeye bishimangira uruhare rw'abaregwa ku byaha by'iterabwoba. Busobanura ko mu rugo rw'umwe mu baregwa hatahuwe akayabo ka miliyoni 2 z'amadolari, buvuga ko yari gukoreshwa mu gukangura urubyiruko rwinjizwa mu mitwe y'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abafatiwe ku kibuga cy'indege biteguye kujya ku rugamba mu bihugu bya Iraki na Siriya, ndetse n'abafashwe bari mu myitozo yo kugenda. Bavuga ko abaregwa bafatiwe mu Rwanda kure cyane y'aho icyaha bashinjwa bivuga ko cyagombaga kubera. Abaregwa batawe muri yombi baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu. Ifatwa ryabo ryabimburiye n'urupfu rwa Shehe Mugema Ngango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko mu mujyi wa Kigali. Uyu n'abandi bagenzi be ku ikubitiro bishwe barashwe mu bihe bitandukanye, inzego z'umutekano zemeza ko babaga bashaka gutoroka ubutabera. Isomwa ry'urubanza rigemuriwe ku itariki ya 22 z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi hagiye gutanguzwa umugambi wo kugwiza ibitungwa bya kijambere hakoreshejwe kwimisha inshinge kugira haboneke ibitungwa vyotanga umwimbu ushimishije. Abakenguza amateka bafise amakenga k'uwo mugambi wahavuza gutitura akanovera k'inyama canke amata, abandi bakavuga ko ivyo bitungwa bizohava bigwiza indwara nka kanseri mu bantu. Vyavuzwe mu ngoro y'inama nkenguza amateka mu gisagara ca Gitega, aho umushikiranganji arabi vy'uburimyi n'ubworozi aho yari yatumiwe gusigura akamaro k'uwo mugambi. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Dogiderurema umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yatanguye avuga ko intumbero y'uwo mugambi ari ukugwiza umwimbu w'ibitungwa. Dogiderurema yavuze ko uwo mugambi uri kurakurikiranwa n'ikigo ca leta co kugwiza imbuto y'izabu kugira ngo ubwoko bw'inka bwogwizwa bube bwizwe neza kandi imbuto zitegurirwe mu Burundi. Ni mu gihe izo mbuto zahora zivanwa mu bihugu byo hanze. Abakenguza amateka bamenyesheje amakenga yabo aho bavuze ko ivyo bitungwa vyimishijwe ku nshinge bishobora kuribwa mumeza tanda bigashora gutera indwara za kanseri mukenguza amateka reveri wano ndi kuriyo niwe yabajije agira ati
ndiko mushikira nganje ari hantu nabonye mwabuze ibintu bijanye na kugwiza inyama inka mumeza tanda umuntu ashobora kuyijya bidateye amakenga twabaze ubwa mbere ibi byose bikobira kokogwa na maojeme ni biki kuko zinumvije bikobiraja cy'umuntu mengo hari hakanuka kanovira kumagatukapunguke bakumura bavuga muti muzoraba nuko ni nyama y'impene n'imbame impene n'intama azimutse zigiza murazi konjega vero y'irushinge je nibaza yuko muzoba dusanga tushiganye impene zitaryoshe muraba yuko amezi atanu ni make rushokora runini kubera martenshinge none ubwo turageraho twokwivuga ibintu ojeme kubera kubisha gutana n'amakansera mwamwe
Teogide rurema ya mwishuye
ibi byibitungwa ntama ojeme azozamo ni naco gituma dushaka kugwiriza imbuto twebwe nyene umuntu ashobora kuvuga ati ubu bwoko mbonye kwa naka ndabukeneye ko imbuto ibi bizokogwa hari ama centre de collecte n'ama centre de diffusion bizokwiragizwa mu gihugu cyose kandi nabikorwa twabo ntizo ari bya leta gusa bazoze nco gituma iritegeko rorije kugira ngo dukingire ibi bitungwa kandi tunagure neza muti amezi atandatu ni mvugo kumbure y'ubuhinga bavuga yuko hari ibikoko ubyoroye neza kuva ku meza atandatu ushobora kubijya so kuvuga rero kwizi inka twe tugiye korora ari inka zizokororwa amezi atandatu zigaca zigenda ku isoko
ayandi makenga yashikirijwe n'abatari bake mu makenguza amateka nuko uwo mugambi uwoba uje gutuza ubwoko bw'inka z'indundi umukenguza amateka Alexi bareke bavuge niwe yatevye kuri ico kibazo
byukuri nitwirengagize je ndahigarutse ko ndibuse ko atari ubwa mbere nyakuba mushikira nganje amata y'inka z'ikirundi araryoshe cyane hamwe twoba tugiye muri logique yuko zo disparisa ajya amata y'inka z'ikirundi nakakanyama k'inka y'ikirundi nakanovera ntanaho bihuriye zigenzo zirimo akanyama ajya amata azi inka z'intuzuzu yarwumva umenga namazi harawo umenga namazi uri kurano nagira muturemeshe kabisa huko byo tugora kumva yuko dutera tujaho zijya nka zogenda kagirira
naho nyene umushikiranganje rurema yaremesheje abakenguza amateka
inka z'ikirundi ntizizogenda ntizizozimangana muri izabu hariho nuwayo y'inka z'ikirundi zitavanze na gatoyi izo rero byerekana neza nazo nyene uzoroye neza ukazigaburira neza kandi twanavuze yuko ushoboye kuzigira ko kuzimisha kunshinge no kuvuga havamo ikibyago gifise karakteristike y'inka z'ikirundi sokini cha kabiri iziro tuzozibungabunga kugira ngo ntizizozimangane ikindi rero naco tubatumirira nuko twokwijukira bwa bworozi bwo kubyibuhisha amashuri no kuvuga naha rero tuzoca twikora kuri izi z'ikirundi kugira ngo kakanyama kajyoshe kagume ngaho
umushikiranganje arabe by'uburimye n'ubworozi yaremesheje aborozi b'inka z'indundi ko abagifise uburagiro bubandanya aborora izo nka ariko agahimiriza ababishoboye kuvanga amaraso y'ibitungwa by'ikirundi n'ibitungwa by'inzungu igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ra radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Rwanda no munsi numunsi ugira wa gatandatu wihiganwa mpuza makungu ryo gusiganwa n'amakinga Tour du Rwanda abahiganwa baza kuva I Musanze bagana inyamata ejo ku munsi wa kane Girmay Hailu ari muri ekipe y'igihugu cha Eritrea niwe yatsindiye intambwe ya Karongi Musanze mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyandinda abandanya gukurikirana iryo higano
Mu gace ka gatanu k'isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu Tour du Rwanda kuri wa kane Biniam Girmay Hailu mu ikipe y'igihugu Eritrea niwe wabaye wa mbere aka gace ko kuva ikarongi bajye Musanze karishyaga n'ibirometero 138 Biniam Hailu yakoresheje amasaha 3 iminota 42 n'isegonda rimwe yakurikiwe na Arelio Joseph umunyarwanda ukinira Delco Marseille Provence mu Faransa ku mwanya wa gatatu haje Daniel Turek wo muri Cycling Academy muri Israeli nyuma yo gutwara intera Hailu w'imyaka 19 yagaragaje akamuri ku mutima
I saw everybody at this
Nabonaga uri wese asatira mu byukuri banyukeje igitutu ariko ndakomeza nanga kurekura mbona mbatanze ku murongo ndishimye rero sinabona mbese nuko mbivuga biragoye kubisobanura mu byukuri binyeretse ko nta kidashoboka no ku munsi w'ejo nzakomeza nkuri yo bwabaga ndebe uko nakwegukana hagace gakurikiraho birashoboka nta kidashoboka ejo nzagerageza kuzigama imbaraga zanje kugira ngo ejo wundi nanje sigare ndi mu hatanira gutsinda
maybe after tomorrow I try to win
kabo hari wemera wikudus umunya Eritrea wo muri Astana yo muri Kazakhstan nubwo yarangije etape ya Karongi Musanze ari ku mwanya 30 aracyambaye umupira w'umuhondo ashimangira ko azawunambaho kugera ku ndunduro
definitely stage 3 hard stages left so yeah I will defend
nta kabuza hasigaye etape 3 zonyine ubwo rero mu byukuri nditeguye umwanya wanjye wa mbere ngomba kutsimbararaho ku rutonde rusange classement général inyuma ya Merawi Kudus hari Lane Taramae wo muri Direct Energie mu Faransa wa gatatu ni Matteo Badilati ukinira Cycling Academy yo muri Israeli umunyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi ni Didier Munyaneza wo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu yinera ya gatanu ya Tour du Rwanda 2019 isize abakinnyi babiri b'abanyarwanda bakuyemo akabo karenge abo basore bavuyemo ni Jean-Claude Uwizeye na Samuel Hakiruwizeye bombi bakiniraga ikipe y'igihugu Team Rwanda kuri wa gatanu harakinwa etape ya gatandatu irekeye n'ibirometero 121 abasiganwa barahaguruka I Musanze isa 4 basoreze inyamata byitezwe ko umukinnyi wa mbere agera ku musozo isa 7 yari Claude Munyandinda I Musanze
Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya hani ho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mudukwirikirana mu biganiro vyacu imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu cyacu ifisa bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.